Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese, mwaramutse neza. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, tuvugira kandi kuri FM 94.9 na FM 95.2 2 mu Burundi. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda. Ni saa 4 n'igice z'ijoro hano I Washington DC.
Ubwo leta y'u Burundi yavuze yuko umuhuza yashyizeho itariki batayumvikanye hatababwiye, ni ukuvuga yuko harimo ikibazo hagati y'umuhuza na leta y'u Burundi.
Uyu ni Dr. Gasana Anastase wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, avuga ku biranga umuhuza w'ibiganiro. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari, arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, baramutse neza.
Baramutse neza Eugenia. Makuru tuyahere muri Uganda. Umuvugizi w'igipolisi cy'Uganda amenyesha ko Kiza Besigye akomeye mu batavuga rumwe na leta, hamwe n'abanywanyi biwe bagirizwa guhungabanya umutekano mu bikorwa byabo byo kwiyamamaza byabaye ejo ku munsi wa gatatu. Imigumuko yabaye ejo ku wa gatatu yakomerekeje umupolisi umwe n'abandi bantu babiri mu ntara ya Buko iri mu buseruko bw'igihugu cya Uganda. Abapolisi bateye ibyuka bikoroza amosozi n'ibisasu bidakomeretsa kugira bashwiragize abantu, bica bituma haba imigumuko nk'uko imenyeshwa n'igipolisi cy'Uganda. Abategetsi bamenyesha ko imigumuko yatanguye inyuma yaho Kiza Besigye n'abanywanyi biwe baburijwe n'igipolisi kwinjira mu kigo kirimo abantu batejejwe izabo, baca bahitamo gukoresha inguvu mu gusunika abapolisi binjira ku nguvu, haca haba intandaro y'iyo migumuko. Mu gihugu cya Liberia naho perezida wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amenyesha ko ashigikiye ko imyaka ibiringo by'umukuru w'igihugu bimara yogabanuka muri icyo gihugu. Mu gihe ibwirizwa nshingiro rya Liberia ryemerera umukuru w'igihugu kwitoza ibiringo bibiri by'imyaka itandatu, perezida Ellen Johnson ashigikiye ko ibiringo byoguma ari bibiri ariko bikagabanywa ku myaka inine. Umugwi washizweho kwiga ico kibazo washinze ko nikiringo abasenateri bamara mu myanya yabo cyogabanukwa kikava ku myaka 9 kikaja ku myaka 6. Ikiringo cy'abadepite naco kikava ku myaka 6 kikaja ku myaka 4. Ministre wa Liberia ajejwe kumenyesha makuru avuga ko ico cifuzo cy'umukuru w'igihugu cyo kugabanya imyaka ibiringo bimara ari kimwe mu migambi yiwe yo gutsimbataza intwaro rusangi y'akarorero, intwaro umunyagihugu wese azokwiyumvamwo. Amakuru avuga muri Leta Zunze za Amerika, ibiro vya Pentagon bijejwe kwivuna umwasi muri Leta Zunze za Amerika byatangaje ejo kwa gatatu ko imbohe zibiri zari mu ibohero rya gisirikare rya Guantanamo muri Kiba zimuriwe mu gihugu cya Ghana. Ivyo biro bimenyesha ko ingingo yo kwimura izo mbohe zagirizwa ibikorwa by'iterabwoba yafashwe hisunzwe ibintu bitari bike kandi bamaze kwiga amadosiye yabo. Ministre wa Ghana ajijwe imigenderanire n'amakungu amenyesha ko abo bantu bamuka mu gihugu cya Yemen kandi ko bahanaguwe ko icaha cy'iterabwoba. Ibiro vya Pentagon bimenyesha ko imbohe 105 arizo zigisigaye muri iryo bohero rya Guantanamo riri muri Kiba. Tukiri muri Leta Zunze za Amerika, barwanyi b'umuhari wa Eta Islamike bashika 2,500 nibo bishwe n'ibitero by'indege by'inteko mvamakungu muri Iraq na Siria mu kwezi kwa 12 guheze. Colonel Steve Warren avugira izo nteko yabwiye amenyesha makuru ko kuva ivyo bitero bitanguye mu kwezi k'umunani mwaka wa 2014, umuhari wa Eta Islamike umaze gutakaza karere kangana n'ibirometero kwadrato 20,000 vyahora mu minwe yawo. Amenyesha kandi ko umuhari wa Eta Islamike utarasubira kwifatira uturere dushasha kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka urangiye. Mugihugu cha Iraq naho ministre wa Iraq w'imigenderanire n'andi makungu Ibrahim al-Jafar yatangaje ejo kwa gatatu ko yifuza kuba umuhuza hagati y'igihugu cha Iran na Arabia Saudite. Imigenderanire hagati ya Iran na Arabia Saudite yatanguye gutosekara muri indwi inyuma yaho Arabia Saudite ciciye indongozi y'umunyedini akomeye wo mu baIsilamu w'abashiite. Imigumuko yakurikiye kuri ambasade ya Arabia Saudite i Teheran muri Irani yatumye Arabia Saudite gihagarika imigenderanire na Irani. Uburusiya nabwo nyene bwamenyesheje ko bwifuza kuba umuhuza hagati y'ibyo bihugu bibiri bitarabana ryiza. Umuhari w'iterabwoba wa Etat Islamique warishe umunyamakuru w'umukenyezi akora ku giti ciwe mu gihugu cya Siriya. Abaharanira hagateka kazi na muntu muri Siriya niwe bamenyesheje iyo nkuru. Uwo mukenyezi w'imyaka 30 yarazwi ku izina rya Rukia Hassan yatangaza amakuru ku giti ciwe mu karere kagenzurwa n'umuhari wa Etat Islamique muri Siriya. Rukia Hassan yandika inkuru ku buzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Raqqa muri Siriya, intara isanzwe iri mu minwe y'umuhari wa Etat Islamique. Intara kandi yamiriko iraterwa n'ibitero by'indege mvamakungu ku bagwanyi ba Etat Islamique. Itariki nyezina uwo mukenyezi yiciweko ntiramenyekana, ariko yahagaritse gutangaza amakuru kuri internet mu kwezi kwa ndwi ku mwaka wa 2015.
Urakoze Aloyizi kuri aya makuru. Tuti rero hayo niyo makuru yo hirya no hino, murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, umushinjacyaha yarayasabye urukiko rw'ubujurire rw'Igitega gukatira abantu 28 baregwa umugambi wo guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu gushize igihano cyo gufungwa burundu. Eroje Wirikaneza araduha ibindi bisobanuro.
Bose uko ari 28, umushikiriza manza Adolphe Manirakiza yabasabye igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose, yongera ku igihano cyo kubuzwa gukora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 20. Ibyo bihano yabisabye afatiye ku byaha bitatu abagiriza: ugushaka guhirika ubutegetsi, uguhamagarira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo kugarariza ubutegetsi, ukwica abasirikare, abapolisi n'abanyagihugu, hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi. Basabwe gusozera imburano. Uwa mbere yagize icyo avuga ni General Cyril Ndayirukiye, yigeze kuba umushikiranganji w'ukwivuna abansi. Yavuze ko adashobora kugira icyo avuze kuko yatswe uburenganzira bwo kunganirwa n'abashingwamanza, kandi n'abantu batatu yasavye ko borengutswa ngo babazwe batigeze baza. Abo nabo n'abagenerali batatu: Ponsien Gaciyubwenge yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi, Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, na Godefroid Niyombare yararongoye abavuze ko bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Ubundi yanse kugira icyo avuze kubera atabashingwamanza yaronse, General Juvenal Niyunge ko batazira kiroho. Ababo nk'uko ari babiri cyo kimwe na Zenon Ndabaneze na Elmenjid Nimenya baremanga icyaha cyo gutembagaza ubutegetsi. Bose bavuga ko bahagarariye amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro. Elmenjid Nimenya we yasabye sentare kumufata nk'intwari aho kumwegeka ko ibyaha, kuko ngo yashaka kurinda igihugu kugwa mu manga. Abandi bafungwa 24 barahakana ivyo bagirizwa byose, bagasaba kurekurwa no gushumbushwa ku byo batakaje muri amezi ndirwa amaze mu munyororo. Umushikiriza manza abagiriza kandi ko bateguye guhirika ubutegetsi kuva kwa 26 ndamukiza bakoranye n'abari mu myiyerekano. Maitre Fabien Segatwa avuga ko bidatahuritse na gato.
Umuntu araba umutahe yaronkejwe na sentare. Uwo mutahe rero niwe sentare itegerezwa gukurikira, kuko iyo bavuze yuko bakwagiriza ibindi wakoze itariki 13 n'itariki 14 muri sentare, ntibashobora kugaruka bakubarira ngo wagirizwe ibintu byakozwe itariki 11 cyangwa itariki 16. Ni ukuvuga bahakweretse neza icyo bagukurikirana ko ni muri ibyo biringo gusa. Ibyo bindi byabaye imbere barashobora kuzobibazwa ikindi gihe, mugabo ntibababazwa muri iyo ntahe y'ikese ikurikirana ibyabaye itariki 13 n'ibyabaye itariki 14. Ubiravye neza ibyo bintu ibintu sentare ntiyabishikirijwe ntishobora kubiburanishwa kandi tabishikirijwe
Maître Segatwa avuga ko uru rubanza naho rwa politique bidasigura ko hari bica byirengagizwa mu mategeko
uyu muntu agiye imbere ya sentare ntaza wenyene kwemeza yuko ari umwere ni umukurikirana ari we umushikiriza amaza ni we ategerezwa kuzana ivyemeza yuko yakoze ikibi ariko aramwagiriza ntashobora kuvuga ngo sinerekanye ingene wabikoze ngo umugabo warabikoze ko umuntu bavuga yuko aguma ari umwere gushika aho sentare izovuga yuko yakoze ico cyane ubanza kwa politique iyo bagirije umuntu gushaka gusenyura leta ubanza kwa politique nano ico go kwita politique kiruta ico niki umugabo urubanza politique ruburanwa nk'izindi manza nyene zisanzwe kuko bategerezwa kwerekana yuko barenze amategeko ayo mategeko ategerezwa kwerekana igene bayarenze umugabo rero se kuvuga ko urubanza politique rutategerezwa kuburanwa rwaburanishwa rukikije amategeko nk'uko izindi manza ziburanishwa
amategeko y'u Burundi ategekanya ko ingingo ya sentare itegerezwa kumenyekana mu kiringo kitarenza amezi abiri abasaba indishi z'akababaro harimo umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD usaba imiliyoni zirenga 180 z'amarundi kubera inyubakwa n'imiduga byononywe kuva kwa 2026 ndamukiza ubushikiranganji bw'umutekano busaba amamiliyaridi arenga 13 kubera abapolisi bishwe ibigwanisho bitandukanye vyibwe amazu n'imiduga vyononywe kuva kuri iyo tariki nyene hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa kimiliyoni zirenga 793 kubera abasirikare bishwe ibigwanisho vyibwe n'ivyononekaye ku magenekerezo ya 13 na 14 rusama Eloge Burikaneza Gitega Ijwi rya Amerika
Ibiganiro bihuza Abarundi byari biteganijwe gukomeza hejo kwa gatatu harusha mu gihugu cya Tanzania ntibyabaye itariki bizasubukurirwaho ntiratangazwa Depite Elliot Angel ukuriye itsinda ry'abademokrate mu kanama k'inteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gashinzwe ububanyi n'amahanga yashyize ahagaragara itangazo havuga ko ababajwe cyane rwose nuko ibiganiro by'Abarundi byigijweyo Arongera hati nubwo bwose guverinoma y'u Burundi nabo batavuga rumwe bose bafite uruhare mu bwicanyi bobera mu gihugu cyabo muri aya mezi ashize biratangaje kubona president Nkurunziza akomeza gushyira inyungu ze bwite hejuru y'imibereho myiza y'abaturage be leta y'u Burundi yari yatangaje ku mugaragaro kwidashobora kujya arusha kubera ko itariki yejo kwa gatatu yari yashyizweho n'abahuza batabanje kubyumvikanaho n'abarundi ariko se ubundi umuhuza ni muntu ki Dr. Anastase Gasana wabaye ministre w'ubanyi n'amahanga mu Rwanda na ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye aradusobanurira ingingo nkuru ziba zikwiye gukurikizwa n'umuhuza mu biganiro ni ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema
umuhuza ni umuntu ugira akamaro cyane mu buhuni wumva nyine ni umuntu ugomba guhuza abantu batavuga rumwe bafite ibyo bapfa umuhuza rero agomba kuba afite icyo arusha abahuza umuhuza agomba kuba yizewe n'abagiye guhuza bombi cyangwa se bose yari benshi ubwo leta y'u Burundi yavuze yuko umuhuza yashyizeho itariki batayumvikanye atababwiye ni ukuvuga yuko harimo ikibazo hagati y'umuhuza na leta y'u Burundi ntago baganira mu buryo buhagije ku buryo bagira icyo bumvikanaho byonyine kuba batarabashije kumvikana kuri iyo tariki urumva ko icyo ngicyo ari ikibazo cy'umuhuza ikindi umuhuza agomba kuba asobanukiwe neza n'ibibazo mbese bigirwa impaka igihugu gifite abantu bafite akaba abisobanukiyeho neza abizi mu mizi yabyo abisobanukiwe no mu nguni zabyo zose iyo atabisobanukiwe impande zombi zimugusha mu mutego umuhuza agomba kuganira na buri ruhande akarwumva ntaremaniye ko urundi ruhande ngo ibyo aganiriye n'uyu nguyu aca inyuma ajye kubibwira undi uzi ko no mu Kinyarwanda abaca umugani ngo ugiye gukiza abavandimwe arararama akareba hejuru akanga kureba mu maso ya buri wese kugira ngo atavaho agira uwo abogamiraho umuhuza kandi agomba kuba nta nyungu afite mu bibazo by'abahuza
hari n'abavuga ngo hari igihe umuhuza aba akenewe kuba hari igitsure afite ibi ngo bakabihera ku gitsure wahoze ayobora Afurika y'Epfo Nelson Mandela yagaragaje ubwo yageragezaga guhuza Abarundi
ibyo nibyo umuhuza agomba gushobora kwiyama aragomba kugira igisura akarashobora kwiyama mu ibanga cyangwa se kumugaragaro abamuvangira abari bo bose mbese mu gihe we yumva agiye kugera nko kuri compromis agiye kugera nko kukinda impande zombi zimaze kumvikanaho noneho kigasubira inyuma cyangwa se kikanga kubera ko hari undi muntu wa gatatu inyuma waje kumuvangira agomba kugira imbaraga zo kumwiyama akamubwira ati umva rero twumvikane akamubwira ati ibi ngibi ni ibibazo by'abarundi akagira imbaraga zo kumubwira ati reka ikibazo ni icy'abarundi ibi turimo ni iby'abarundi tubirekere abarundi wowe jya ku ruhande ibyo urimo ndabizi reka ngewe ngerageze gutunganya ibi bibazo ariko wowe kuvangira bariya abantu kuko kubavangira ntacyo bitugezaho biratwononera biradusubira inyuma
Urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda hejo rwakomeje iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamo Tom Byabagamba na bagenzi be ibyaha byo gukwirakwiza nkana impuha zangisha rubanda ubutegetsi mu myiregurire ye General Rusagara wahoze mu ngabo z'u Rwanda yavuze ko ibyaha burana ari bihimbano ibyo yita ko bitekinitse ubushinjacyaha bwo bwabwira urukiko ko nta bimenyetso simusiga bivuguruza ibyaha bumurega ni inkuru mugezweho na Eric Bagirubusa
Akomeza kwisobanura ku cyacyo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi General Rusagara wasezerwe mu ngabo mu 2013 yakomeje kunenga iby'abatanga bahamya ubushinjacyaha bamushinja bwabaye ubugira gatatu avuga ko General Nziza yamutumije na Colonel Kamili Karege na Captain Begumisa ategeka Kamili Karege kwitandukanya na General Rusagara Rusagara avuga ko yasubije General Nziza ko nta ubasha mufiteho kuko ari umusivile ko General Nziza yamusohoye igitaraganya mubira amubwira ko azabona icyo ari cyo yavuze ko akimara gutaha Kapiteni Begumisa yamusanzwe mu rugo amubwira ko ibyo atari byiza musaba gucisha make kuko igihe runaka General Nziza ngo yashoboraga kubagirira nabi bombi yavuze ko General Nziza yategetse Colonel Karege kumushinja ibyaha kuri metre buhuri byabaye kuwo yunganira nk'uko bisobanura niyo ntandaro y'ifungwa rye asaba ko bigomba kwitabwaho ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ibivugwa byose bishingira ku bimenyetso ibihabanye n'ibyo byitwa guharabika General Rusagara avuga ko Colonel Kamira mushinja ko yavuze amagambo mabi ku gihugu mu kwezi kwa karindwi ukwezi yari hanze y'igihugu yavuze ko izina rya President Kagame kurizana mu rubanza atazaruhamagazwamo mu magambo ye ari uguteranya abantu bityo ko abakora ibirego nk'ibyo bagombye kugira inama bo bakoresha inyandiko mvugo bakizera neza ukuri kw'ibyo bavuga General Rusagara yabwiye umucamanza ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo mu kwezi kwa cumi mu 2013 ku ifatwa ry'imitungo y'umunyemari Rujugira iba mu Rwanda kandi ko abifitiye ikimenyetso ariko kuba Colonel Kamili yemeza ko yabivuze mu kwezi kwa karindwi kwabanje agaragaza ko leta yanyuranije n'amategeko ibi bivuze ko bitabayeho aha yagize ati ibi niba atari ugutekinika wati gutekinika is avuga ko mu 2013 atigeze ahura na Colonel Kamili Karege Ubushinjacyaha bwasubije ko General Rusagara yagiye kwitaba muri MINADEF mu kwezi kwa cumi kuko hari icyari cyabaye mu kwezi kwa karindwi adashaka kugaragariza urukiko mu ijwi ryumvikanisha uburakari General Rusagara yanenze bikomeye mu cyumba cy'iburanisha amagambo Colonel Kamili yamuvuzeho ku icyateye uregwa gusebya igihugu ari uburwayi bwo mu mutwe kuko no mu muryango we bajya barwara mu mutwe General Rusagara yagize ati mu muryango uteye imbere si byiza kwibasira abagize umuryango w'undi muntu cyane ko amategeko abibuza yibajije ati none se umurwayi wo mu mutwe agezwe imbere y'ubutabera Iyi ni imvugo ubushinjacyaha nabwo busanga Colonel Kamili yararengereye ariko ko ubuhamya bwe bwagumye uko buri kuko ntawe buhitiramo ibyo kuvuga umucamanza Major Charles Madudu yabwiye uregwa ko ashaka ibyo yabiregera n'ahandi hashoboka amusaba kutabitindaho inyandiko mvugo ya Colonel Murisa ni ya mugenzi we Colonel Kamili zakozwe nyuma y'ifungwa rya General Rusagara avuga ko umwe mu bafungwa baba hamwe muri gereza yamubwiye ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2014 Captain Ndakazi wo muri DMI na Colonel Murisa bagaragaye ku gahembe mu karere ka Bugesera yabwiye urukiko ko akeka ko barimo bamukorera dosiye n'umutanga buhamya umucamanza yamubwiye ko kuva nta kimenyetso kigaragaza impamvu bari bahuriye muri ako kabari ka gahembe bigoye kumwizera kuko ashobora no kuba ari uwo gukora icyo yise kuvanga ibintu kubwa inyungu zitazwi Mu biganiro bagiriye mu nama y'ubukwe yabereye mu kabari Tennis Club Nyarutarama, General Byegeka yemeye ko nta magambo yumvise kuri General Rusagara nenga politiki y'u Rwanda, ariko ko yumvise avuga ati "You are finished, murarangiye." Biturutse ku kiganiro barimo cyihagarikwa ry'inkunga ku Rwanda kubera umutwe wa M23. Abiregura baribaza uburyo abantu bari mu nama barenze umwe bamwe bakumva yo finished bisobanuye murarangiye abandi bakumva wagayize finished bisobanuye ko President Kagame yarangiye Ibikuru General Rusaga rukunze gukoresha amagambo y'icyongereza itoro mixed up n'uruvangitiranye. Kubushinja cyahe ibi ni ibintu byavugiwe ahantu hatandukanye bibwirwa abantu batandukanye. Bwashimangiye ko akabari tennis club kari Nyarutarama mu mugi wa Kigali General Rusagara yari yaragahinduye nk'ibiro byari nawe yahuriraga na bagenzi be. Maître Celestin Buhurunganira General Rusagara arasaba urukiko gukora iperereza ryimbitse ku byaha aregwa hatatazava hafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Yabwiye umucamanza ko mu bibazo by'ubushinja cyaha bisa kuva ku mutangabuhamya wa mbere kugera ku wa nyuma kandi barabibajijwe ku matariki atandukanye. Yasobanuye ko bisa naho bwatumizaga uwa mbere budahinduye akabari nabyo bukoresha kubakurikira copy paste. Umucamanza seka yamusubije ko nta kibazo abona mu buryo ibibazo byateguwe kuko ari cyo yise technique d'enquête y'umugenza cyaha ko ikibazo cyari buvuka ibibazo n'ibisubizo bisa. Uruhande rw'iregura ruhagaze ku kuba rwiregura kucyo rwita ibinyoma bitekinitse. Ururega rukarwikoma kuvuga rucyo rwategereza ibimenyetso bivuguruza rugaheba. Kuba bamwe mu batanga buhamya bashobora guhamagazwa n'umucamanza bagashimangira imbona nk'ubona ibyo bashinja General Rusagara biracyari mu bushishozi bw'umucamanza. Iburanishirira komeza kuri uyu wa kane harebwe ibimenyetso birimo amagambo General Rusagara ashinjwa ko yahanahanaga na bagenzi be mu buryo bw'ikoranabuhanga. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turacyari mu Rwanda. Gutinya malaria byatumye hasubikwa itorero ry'abarangije ayisumbuye. Ibibaye mu gihe mu gihugu hose havugwa icyorezo cya malaria. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yabwiye ijwi rya Amerika ko gusubika iyi gahunda bizabaha ubushobozi bwo gutera imiti ahantu hose hazabera ingando z'abanyeshuri. Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Mu gihe imyiteguro ku banyeshuri barangije amashuri yisumbuye yaririmbanije ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya gatanu Mutarama, nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana amakuru avuga ko itorero ryasubitswe. Ibi bikaba byanemejwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ibinyujije mu itangazo yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwayo rwa Twitter. Minaroc ivuga ko iri torero risubitswe kubera gutinya indwara ya malaria ishobora kwibasira abanyeshuri mu gihe nta ngamba zihamye zaba zafashwe. Umuyobozi w'itorero ry'Igihugu Rucagu Boniface avuga ko iyi gahunda igamije kurinda urubyiruko rw'u Rwanda.
Haraduse icyorezo cya malaria muri ibi, kandi tugiye guhuriza hamwe abana b'u Rwanda benshi. Muri ibyo bigo bitorezwa mu mashuri bakaba bataratereshejemo imiti, kandi kubwira umwana ngo buri mwana wese azane supanete tukabona wenda ro ukumurushya. Mu nama tumaze gukora none ahangaha muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, inama ifashe icyemezo ko iryo torero ryazatangira ku wa mbere w'igitaha ku itariki ya 11. Kwanze ko abana b'u Rwanda bazafatirwa malaria biturutse ku mpamvu z'uko hatatewe imiti.
Icyemezo cyo gusubika itorero ry'igihugu cyafashwe nyuma y'aho abanyeshuri bari basabwe kwitwaza indisitiramu buteye umuti, ariko bikaza kugaragara ko hari abanyeshuri benshi bitakorohera kuzibona. Nathan Mugume, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima, yabwiye ijwi rya Amerika ko nubwo inzitiramu zidahagije ku buryo buri mwana wese yabona inzitiramu, ubu hari ubundi buryo Minisiteri yakwifashisha nabwo bushobora guhangana n'umubu utera malaria.
Inzitiramibu zishobora kuba wenda izihari zishobora kuba wenda zigenewe ibindi bikorwa nkuko nakubwiye zitangwa mu buryo butandukanye. So, uyu munsi rero niba tuvuga izi nzitiramibu zigenewe guhabwa ababyeyi, icyo gihe ntabwo arizo twafata wenda tukajya gukoresha ibindi. Ariko nuvuga ngo uyu munsi nibyo bindi twavugaga, hari uburyo bwinshi bwo kwirinda malaria. Ese uyu munsi inzitiramibu zitabonetse nk'abari abanyeshuri bagiye mu ngando hakorwa iki? Kuko njya ngo wabonye ko bagiye gutera umuti kugira ngo mu gihe atari inzitiramibu batere imiti mu mazu n'aha abo banyeshuri bazaba bari aho bazahurira kugira ngo bishobore kubarinda imibu. So ibintu byo kuvuga ngo inzitiramibu kuko bagenda zigurwa ni ukuvuga buri gihembwe. So, uyu munsi ugiye kureba inzitiramibu zikenewe na nizirimo kugurwa, ntabwo wavuga ngo uyu munsi hari inzitiramibu zihagije.
Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima avuga ko mu myaka itatu ishize malaria yikubye inshuro zirenze ebyiri, gusa uko kwiyongera ngo ntawe guhuriye n'umubare w'abahitanwa n'iyo ndwara.
Turebye imibare wenda dufate uko byari bihagaze muri 2013, ubu ngubu usanga bimaze kwikuba hafi inshuro nk'ebyiri. Uyu munsi na amahirwe hari nubwo ubona tuvuga ngo imibare yariyongereye, ariko abantu bahitana na malaria ni bake cyane, kuko mu myaka ishize dufate nko muri hagati ya 2013 na 14, ntabwo twari dufite hafi abantu nka 800, ariko uwo mubare ubu ngubu umaze kugabanuka, umaze kujya munsi.
Ubuke bw'inzitiramubu izatanzwe zitujuje ubuziranenge ndetse byasabye Minisiteri y'Ubuzima kuzisubiza aho zaguriwe biri mu bitungwa gatoki mu byatumye indwara ya malaria yiyongera. Inzego zinyuranye z'igihugu zimaze iminsi zisaba ministeri y'ubuzima kongera guhagurukira ikibazo cya malaria kongera gucika burundu. Inama y'umushyikirano yabaye mu mpera z'ukwezi kwa 12 yahuje inzego zinyuranye, nayo mu mwanzuro wayo wa 9 yavuze ko akwiye kwihutishwa ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo gukumira no kurwanya ku buryo bwose gushoboka indwara ya malaria yiyongereye mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu. Itorero ry'abanyeshuri ryasubitswe ku mpamvu zo gutinya malaria, hemejwe ko rizasubukurwa tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere, nyuma y'uko amaze guterwa imiti azabera ingando hose mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Fide Niyongabo hagiye kubagezaho amakuru ya sport.
Kuri inkino tubafitiye muri iki gitondo yerekeye igenwa rya Zinedine Zidane mu mabanga y'umumenyereza mushasha w'umurwi w'umupira w'amaguru wo mu gihugu cya Espagne, Real Madrid. Igenwa ryiwe ryakiwe ku buryo butandukanye n'abakurikirana umupira w'amaguru ku isi. Kuri bamwe ingingo yo kumugena ni ingingo itumbereye, mu gihe abandi bavuga ko ari ingingo irimo amahinyu. Zinedine Zidane atazigwa Zizou yavukiye mu gisagara cya Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa ku bavyeyi b'abanya Algeria mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Yinjije igitsindo cya mbere ari mu professionnel mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 ari mu mugwi w'umupira w'amaguru Cannes. Mu nyuma yaho yagiye gukina mu mugwi Bordeaux mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 yaguzwe n'umugwi Juventus wo mu gihugu cy'Ubutaliyano, aho yamenyekanye kurushiriza mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998. Yarafashije umugwi serukira gihugu w'Ubufaransa gutsinda igikombe cy'isi yose cy'uwo mwaka. Zinedine Zidane yagiye gukinira umugwi Real Madrid mu mwaka w'ibihumbi 2001. Mu mwaka wa mbere yatsinze igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya na shampiyona y'igihugu cya Espagne. Umwaka wakurikiye yagenywe n'ishyirahamwe FIFA inshuro zitatu nk'umukinnyi wa mbere ku isi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998. Umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yahagaritse gukina umupira w'amaguru ku rwego rwa professionnel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu. Yarashinzwe amabanga atari make mu mugwi Real Madrid, akaba yamenyereza umugwi uri munsi y'abakuze wa Real Madrid imbere y'uko agenwa kuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi w'abakuze wa Real Madrid. Imbere y'uko agenwa kuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi Real Madrid, twashoboye kubaza Tarsis Tungabose, umumenyesha makuru akurikirana inkino mu Burundi, ku kugene yakigenwa rya Zinedine Zidane mu mabanga y'ukuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi Real Madrid.
Jewe uko nabyakiriye nk'umumenyesha makuru w'inkino kandi ndabimaze mu myaka myinshi, maze kubona yuko icyo bamushimiye nuko ari umukinnyi yerekanye amateka ibintu bihambaye. Ari umukinnyi aratwara intsinzi nyinshi, ibikombe byiza bikomeye, kandi yigendeje neza mu byo kwitwara neza, uvuga kugira indero, kugira ubuntu, kugira ubufasoni, biramuha agateka. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, mugabo ngomba kukubwira yuko nibaza ko kitamufasha cyane, nta mugwi n'umwe aramenyereza w'umucicaro gikuru kugira ngo aboneke ko yerekanye ibintu bihambaye. Uba umugwi mukuru canke muto cangwa bayabaye, urete yuko yamenyereje umugwi w'icegera cya Real Madrid, no kuvuga umugwi uri munsi ya Real Madrid y'abakuru. Rero kubwanje ndakubwire Zinedine Zidane bamuhaye akazi kagoye, aragashima kuko bakinyi baramukunda, bamwibonamwo kuko aracabasumvya no bamufitiye ubwizere n'urukundo. Ibyo nabyo bigigwa n'uko azokumvikana nabo, ibyo bita confiance mu Gifaransa. Ni ukuvuga nibamwizera nabo akabizera, agakuraho icyuka kibi cy'imirwi utugwi two mu kazu, azoshobora gutera imbere. Yatera imbere bizoba ku bubasha bwiwe, bizoba bihuye cyane cyane ku bakoranye nawe nka ba Carlo Ancelotti, bazi kubaka amazu meza aramba.
Murakoze. Yari Tarsis Tungabose, umumenyesha makuru akurikirana ivyerekeye inkino. Twariko turavugana kuco yibaza kwigenwa rya Zinedine Zidane mu mabanga y'umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid. Murakoze cyane kuri iki kiganiro, turabashimiye.
Urakoze Fide Niyongabo kuri iyi nkuru. Nshuti za sport n'imikino, turabatumiye mutugezeho namwe ibitekerezo byanyu ku ishyirwa rya Zinedine Zidane ku mwanya w'umutoza mushya w'ikipe Real Madrid. Mutwandikire kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp cyangwa se mutwandikire kuri Gmail, ni radio yacu @gmail.com. Iyi Ine radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha naha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe nanjye Eugenia Makankusi mbifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza.